Awe nzinza hawa wapu ya mwijoro joga tanu, rishiroga tanda tu, wagu ya mwinogo yuwiri ya hitu wa gafumbe geti. Ni mwri zone butahana, mwriko mine mabayi, munhala ya chibitoke, mwuraru kwa ushibule ngeroguburu Burundi. Kugama soko, yijuja Amerika, zate weni mvura nyishi, ya guye mwrako gache, ya tumye uruzi, rugogo, ruhegere ye, ruguzula, ruatinzira. Amazi yarwo yaciye ahushinzira sendera na yisuka mu birombwe zaimwe bimbinza habu mu kinogo ca mbere harimo abacukura inzahabu 11 icya kabiri cyarimo 4 bafiriyemo bose nko amasoko yacu bivuga ku mutaga kuri uyu wa gatandatu igipolisi kijeje rukinga impanuka abakozi b'ubushinganje bujejwe ubutare bari kumwe n'abajejwe intwaro biriwe baragerageza gukurayo ibiziga no kuraba ko hari abo borokora ariko bibatakuwa amazi mugabo mu gicugu cyo kuri uwa mungu bahavuye bakura ibiziga 13 mwinogo nkuko byemezwa na musaneri wa komine mabayi Nicodème Ndahabonyimana agira katubwira amamuko y'abapfuye bashinguwe kuri wa mungu
uko byifashe abantu bapfuye bakwe mu kinogo bose n'13 rero tukaba tugomba tubashingure ariko harimo umwaba mukayamba nabi wabo bari ngaha duca turaba ko tuvugana umusare w'ikabarore tumukoresheje isanduku tumushyiremo hanyuma je nca ndamujyana mukayanza umusare w'ikabarore ngo mende murondo duce duhurira mu guhegura ndamumu abandi bava cumi bava ngaha nyina muri mabayi babiri nabo muri mugwi umwe nawe mukayamba na kumutumba warutole na kafumbe geti yao wa shingura na hanu hamwe kumutumba warutole hatu kaya tuwa shingure
Bwana Ndahabonyimana atwara komine mabayi ahamagarira abimbyi b'inzahabu n'abakoresha babo kwirinda gucukura mu gihe haguye imvura nyinshi
impanuro dutanga ubwa mbere twatanze impanuro nkuko bikurikizwa n'amategeko nyene ko botengaza ko bafise amasirase mugabo amasirase barayafise mugabo nisigura ngo umuntu abise asirase kwace twongera ko babonye imvura iguye ari nyinshi bace bava mu ibyo binogo cyane cyane gusanga ibinogo bimaze kugera mu metero 10 ugasanga n'aho yegereye amazi ashobora kuzura agaca cyayo
umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe guhangana n'ibiza n'isibe General de Brigade de Police Aniseni Baruta arafite cyahanura amakoperative y'abacukuzi n'ubushinganganje bujejwe ubutane n'agataka kugira amasanganya gabanuke canka tuzwe
akamo kambere no gatera amakoperative mwe nayo yimba ubutare bokora mu migwi hakaba umugwi winjira mu kinogo hakaba n'ubundi gumi musozi kugira ngo babari hanze y'ibinogo babarabire ingene igicu kiriko kiragenda imvura ikuvye bagashobora kuca babwira abandi bati nimuveyo bakayirindira na karengo ubusiga imvura arayirindira ubutumwa bwa kabiri no bushikiriza amakoperative akamana ntaryo araba yuko muri barya abakozi bakoresha yuko atabandi bantu boba babinyegezamwo kugira ngo baje kurondera inzahabu canke ubundi butare mugabo babirondera ku giti cabo binyegeje inyuma yabo bantu baba bariko bakora bazwi ubutumwa bukurikira n'ubuha ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo ubutare nagataka bakama iminsi yose baraba yuko ayo makoperative afise amakontra amasezerano na zanzu z'ubwishingizi ibi twita assurance kubasaba yuko batohirahira ngo basubire kuja gukora ibikorwa mwene ivyo badafise ubwishingizi kuko iyo habaye ingorane nk'izi bafise ubwishingizi bararonka indishi y'akababaro ariko bataburonse biba ibikorwa by'imfagusa n'uruhombo ku gihugu ni ruhombo ku miryango yabo
mu buraruko bushuburengero no mu buraruko bushubuseruko uduce tubiri turimwo ubutare bwinshi butandukanya mu Burundi amasanganya mwe nayo arakunda kwibonekeza abimbi nzahabu mu kinyegero cyane cyane bahitamwo gukora mu ijoro kugira abinyegeze abajejwe intwaro bagacukura mu binogo binjiramwo atagikoresho na kimwe bafise co kwiki ingira intara y'ibitoke nikunze kuvugwamo benshi mu bahitanwa nayo masanganya kurusha izindi eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.